nyanduruko.
Ibibazo biva ku kubura umutekano,
ku butunzi,
ku mibano n'ibindi
bishobora kuba inkwezi y'amarere.
Ibyo bibazo nibihe byokingwa gute?
Inyishu ni mu kiganiro inyanduruko mushikirizwa na radio Isanganiro ifadikanije na radio La Benevolencia.
Iminsi yose ya mbere y'indwi ya kane n'iya kabiri mu kwezi igihe cy'isaha zibiri z'ijoro.
Nshuti bakunzi b'ikiganiro inyanduruko, turabaramuka igihe twongera tubifuriza ikaze muri kano kanya tugiye kumarana. Musanzwe mubimenyereye mu kiganiro inyanduruko, twama tugerageza kwishyura ku kibazo gituma haba ingwano zishikana ku bubisha bukabije. Mubimenyereye kandi inyanduruko mu gitegurirwa na Radio La Benevolencia hamwe na Radio Isanganiro. Kuri mikro mukaba muri kumwe na Aloise Batungwa, nayo ufadikanije muri kino gice cya mbere na Tiffany Habonimana. Mwaramutse.
Mwaramutse Aloise.
Uno munsi tugiye kurabira hamwe uruhare abantu baba batari mu ngwano bagira, abo tukaba twobita abarorerezi. Kutagira icyo abantu be nabo bavuze ku magume abari karaba bituma abayatera bibaza ko ibyo bariko baragira ari byo mbere binaciye mu kuri. Rimwe na rimwe kwinumira kwa bamwe gutera kwinumira kw'abandi. Abo twise abarorerezi iyo bikumiriye ntibifadikanye n'abariko baratotezwa, baba bagomba kugabanya agahinda bafise kubona ataco bashobora gukora kandi ibiriko birakogwa bitabashimisha namba. Muri icyo gihe rero abarorerezi ataco bashoboye kuvuga ngo biyamiriza ko kabi, bica bituma abagizi ba nabi bibaza ko bashyikiwe na bose, ndetse bigatuma bongereza ingufu mu bugizi bwa nabi bwabo.
Kandi tuza kuvugana ni ngorane tumwe nabo barorerezi iyo bashimye kwihorera, bica bituma bikumira bakigira kure y'abariko baratotezwa. Abo batigera badoma urutoke ku mabi twobita abarorerezi cyangwa basinda bibazwa, kuko usanga badashaka kubabarana n'abatotezwa, kuko bababaranye nabo ataco bari bubafashe babona ko byo kunyuka. Muri icyo gihe rero bitaramuye bituma atakiguru ko gutabara imbabare kahaba.
Turamaze kubona mu biganiro byacu twamaze kugira kw'igihe hari ngwano n'indyane abantu baca birukira mu migwi. Akenshi umugikanaka ubumaze kuvuka usanga ukoresha uburyo bwose ngo akajagari kabandanye. Aho rero n'u Burundi ntibwasigaye inyuma, kuko uravye ingene abarundi bamwe bamwe bari mu migwi ucubona ingene barondera abo bata mu mporero babita inkwezi iz'amarere. Twarabonye n'ingene bamatisha vuka bandi ngo nibo babatera ingorane.
Kenshi na kenshi kandi iyo habuze icamira canke ngo habe abiyamiriza abagizi ba nabi, baca babona ko umengo ibyo bariko barakora ari byiza, eka mbere byo babinasiguritse. Ahubwo mbere baca bibaza ko hari ababashigikiye kuko atawaryogoye. Rimwe na rimwe abarorezi binumira kuko batinya kugwa mu mporero ubwabo, bica bituma rero bihorera naho baba badashigikiye ibiba biriko birakogwa, bityo baguma bafise agahinda ku mutima.
Reka twongere tubibutse rero ko intumbero nyamukuru ya runo rukurikirane rw'ibiganiro ari ugusigura imvo n'imvano y'indyane zaduka hagati y'imigwi, kumenya inyanduruko y'amabi bituma umuti woroha kuboneka, kuko ngo uwujya gukira indwara arayirata, ivyo bigatuma abantu bashobora kubana mu mahoro. Twama kandi tugerageza gutahura uruhara rw'umwe wese mu gihe cy'amakuba canke mu gihe ibereba ryayaze, ugo ruhara rukaba rwo kumva ko abantu bobana mu mahoro. Dusubiye inyuma gato tukaraba kahise ku Burundi, dusanga amagume yagiye araba yarafatiye ku moko abiri makuru makuru ariyo Abahutu n'Abatutsi. Ibyo twabibonye nko mu Burundi hariho Abahutu benshi batagiye mu bwicanyi, ariko kandi atana kimwe bakoze ngo ubwo bwicanyi buhagarare. Eka no mu Batutsi nyene vyabaye uko, wasanga gusa umwanya wose ayo moko abiri ariko aragirizanya. None kubera iki ibintu nk'ivyo vyashitse, vyo vyashitse gute?
Ariko rero mu rundi ruhande twarabonye Abahutu canke Abatutsi bashoboye kurokora ubuzima bwabo badasangiye ubwoko mu kubanyegeza. Vyabajemo gute ngo bafate ingingo nk'iyo yo gutabara abandi kandi bari nabo kuhasiga ubuzima? Twoshobora gusigura iyo nyifato twohava twita inyifato ibereye y'abarorerezi. Duhava turabira hamwe ingaruka iyo nyifato ishobora kugira mu bantu.
Musenyeri Eliya Bucyonyori arongoye ishengero Methodiste Libre mu Burundi no muri Kenya, akaba ari nawe arongoye ishuri kaminuza ryitiriwe ivyimviro vya Afrika riri hano mu Burundi, yiyumvira ko igituma abantu badashobora gutabara bari mu kaga ngo ni kubera baba bafise ubwoba ariko arongera gatanga icyiyumviro ciwe avuga ati hari habandi ataco babivuga ko bakigira basinda bibazwa
kwitito
ibintu nkabe nivyo ikibitera cyane cyane nubwoba cyambere nubwoba abantu baratinya kuvuga nivyo bazi nivyo babona bakagira ubwoba ubwoba bagatinya abari kumwe nabo ati icyo no vuga icyo cyo cyose ngo namire icyo no vuga cyo cyose ko cyo kimeze ati sinzi uturi kumwe icyo yiyumvira ugatinya abo bantu ubundi bwoba nabwo batinya abo ku rundi ruhande bavuga bati Jesse nshaka kwirwa ndiyanduza noneho no mu kirundi dufise umugani ngo canke ni imvugo ngo ntaguhandwa kururimi kirenge kiriho umuntu akitegereza ati je ibi bintu ndabivuge bari abantu ejo tutsuhurira hose bagende bavuga ngo navuze ibi bintu batabishaka akadata ni cecekere ni numire kimwe rero nubwoba
ingendo yo kwikumira ku barorerezi irumvikana kandi kubera izindi mvo zijanye n'ubuzima bwabo canke naho bigatumwa n'igihe mu gihugu haba hawuze ivyiyumviro vya demokrasi aho atawubahuka kuryogora ngo avuge iritandukanye n'abategetsi na cyane cyane iyo bafite ivyiyumviro bisambura bishimikiye kugukumira
ikindi naco no kutamenya icyo umuntu yokora hari abantu benshi baba babona amakuba bakabona amagume bakabona intureka yamara bakaburuko babifata bakaba sindayibazwa bimwe mu gifaransa bita ngo indifférent jewe nzokwicara ngaho ndinawo nk'icondye nkaronka aho ndara nkaronka aho nywera amazi bugaca bukira ubuzima bwanje nubwo hari abantu benshi rusanga babiterwa no kuvuga ati nuko ndasindayibazwa no kuguma kunyene bizoce bigomba abandi nabati abandi barabikora ntumbatse bikaba ibyo nta nibyo usanga bikunda kuba ku bantu batabafise aho bahagaze ijye nino muri ibyo bintu kenshi rero nubwoba no kutamenya icyo bakora
Gufasha abantu bari mu bihe bigoye kwiyamiriza ibikorwa bigayitse bikorerwa abandi biri mu mateka agenga abantu eka mbere no mu karanga kabo twoshobora gusigura gute ukuntu basinda bibazwa binumira mu bihe bigoye umugikanaka uburi kurakorera nabo wundi twisunze by'abahinga muri kamere k'abantu bavuga mu gusigura inyifato y'abasinda bibazwa ngo bashobora kwibaza ko abagirirwa nabi baba babikwiye Ivyo birajanye nivyo twamaze kuvuga mu kiganiro cacu giheruka cavuga ibijanye nivyo gutyoza abandi kubona basinda bibazwa babona ibintu gutyo bishobora kuva ku mugambi wakozwe wo kwambika ibara abagwa mu mporero nico gituma rero basinda bibazwa baca babibona gutyo bagava bavuga bati bareke bajya bariko bishura ivyo bakoze
Namusenyeri arongoye Diyoseze ya Gitega akaba narongoye Ekiliziya ya Gatolika mu Burundi arerekana neza ko mu Burundi abantu bamwe bamwe atacyo bakoze kugira ngo bahagarike magume ariko ngo hakaba n'abandi bahagurutse mbere hakaba n'abashoboye kwinyegeza kugira ngo ntihagire ubabona ngo bahave bagira icyo bavuze ku ntambara zagiye ziraba hano mu Burundi uwo nawe akaba ari Musenyeri Ntamwana Simoni
abo bandi batagiye gufata ibigwanisho ubwambere ho je ndibwira ko harimo abantu b'intungane batesheje kandi naho batumviwe aho bari bari n'uburyo bafise burya umuntu arahanura umugenzi atamumviye uno munsi agasubira ejo agasubira hirya ejo ugasanga wa wundi ahanurwa arashoboye guheba ibyo yarimwo ariko rero hariho n'abandi abakokeje gasanga abo bantu hakugira bati nyabuna ni mureke nyabuna ni musubize hasi ugasanga bariko baravuma ugasanga bariko barakokeza ugasanga rero bariko barana baranegeranya uburyo bwo kuja gukora ibyo nuko rero ndi ndibuka twebwe ekleziya aba episkopi kete twanditse mu 93 mu kwezi kwa 12 tugira tuti n'uwo muntu atishe n'umupanga canke n'inkoho canke ni n'umugano yarishe n'umuntu wawiwe yarishe n'ibyumviro vyiwe gushikaho aho yarari atashobora kwambira atashobora kugira abandi bantu ati yabona ni mureke iyo siyo nzira ishobora gushikana abantu mu mahoro mu butungane nguko reje uko mbona abandi batagiye kugwana mugabo bagize uruhara bamwe rwiza kuko birinze rwose iryo shano ryo kusesa amaraso ryo gutoteza abandi n'abandi rero basa n'abakorera mu kinyegero
inyifato yabo basindabibazwa mu bihe by'akajagari na cane cane biciye mu kutagira icyo bavuze hariko haraba mabi biragira ingaruka ku bayigizi ba nabi kuko bashobora kubona ko bashigikiwe iyo batari mu ngwano biyamirije ku kajagari abagizi ba nabi baca batangura kuza baribaza ku ivyo bariko barakora ari vyo iyo rero batari mu ngwano bayirabira kuri batanguye kuyiyamiriza bakiyamiriza ibikorwa bigayitse haba ku mugaragaro canke mu vyiyumviro canke mu kwanga gukorana n'abagizi ba nabi canke naho bagafasha abagirirwa nabi ivyo vyose birashobora gutuma abagizi ba nabi bibaza ku bintu bariko barakora bigatuma mbere bashobora kugabanya akariro mu bugizi bwa nabi bwabo bwo gukurikirana abandi uko kwibaza ko abagizi ba nabi biturutse kuri abo babiyamirije bishobora mbere no guhindura inyifato yabo bigatuma hagira ubuzima bw'abantu buhatorera koyokwe
mu bihe rero vy'akajagari na magume hari n'abandi binumira ntihagira icyo babivuga ko abo ngo umuntu ababona kwinshi Musenyeri Eliya Buconyori avuga ko bamwe baba bashigikiye ibyo bikorwa bibi eka mbere bitera magume abandi nabo ngo bakaba bafise ubwoba ati rero guhora bitiza umurindi izo nkozi z'ikibi bigatuma zigira inguvu kuko ziba zibaza ko zishigikiwe
harashobora kubamo bamwe babashigikiye bagahora bakanuma bati turashigikiye bakabivuga abo bashigikiye bakinumira mu kofu kubasanze ho bari bakuva ati nivyo mugabo ntibashaka guseruka ngo babikore kuko bafise ubwoba hakaba nabandi baba batabishigikiye abo batabishigikiye nabo nyene bakagira ubwoba kugira ico bovuze bagahitamo rero kunuma bakinumira mu bisanzwe iyo abantu ntabo batabishigikiye banumye babagize nabi kubari kutiza umurindi inkozi y'ikibi kuko iyo banumye inkozi z'ikibizo zica zivuga ziti abantu bose baradushigikiye ntora wumva abantu bavuga ngo abanyagihugu ngo bavuga ibi nta munyagihugu babajije muga kuko winumiye wahoze bacagushira mu mugi wabo ngo barya rero ndabavugira iyo rero unumye uburi kurabatiza umurindi uri kurabakomeza uha inkomezi icyo bayiciza nuko umuntu yovuze ibyo adashima biri ko biraba byonona bikononera abanyagihugu bikononera igihugu abantu bo bivuze bakavyiyamiriza iyo abyiyamirije rero n'abandi bari kurakora ikibi he naho bikebuka cha kibi cyari kuba kinini cyane bakakigabanya kuko baca batangura kubona yuko abantu benshi bari ko barababona mu cyukurikira icyo muntu abakwiye gukora nayo guhoraho ho urumva no gukomeza inkozi z'ikibi
Musenyeri Buconyori arabandanya avuga ati iyo abantu bamaze kurakara ni ibintu bitoroshe na gato kwiyamiriza ibikorwa bibi baba ariko barakora ati mugabo iyo wobahutse ukabidoma ku rutoke biragira ico bikiza naho bishobora kugira ingaruka ngo kuko bajya baba bariko baricana baca babona ko abantu babagaye batabashigikiye bashobora kuba intambamye birakenewe rero kugira icyo umuntu akoze nk'abarorerezi umwanya wose bishoboka kuko abarorerezi barashobora kuvuga neza ibiriko biraba hanyuma bagahimiriza abandi mu nzira yo gutabara abagowe barashobora kuja imbere y'abandi mu gushira imbere inyifato nziza muri make inyifato yabo ishobora guhindura iy'abagizi ba nabi twarabonye ko kenshi na kenshi iyo batari mu ngwano bahagurutse bakiyamiriza mabi abayakora barikebuka bakagabanya akajagari
ntivyoroshe biragoye mu ntambara n'ukuri guhaguruka ngo bivuge si ikintu cyoroshe biragoye mugabo akagoye baca umugani ngo umugabo agumako mu gihe noneho nangaha mu gihugu cy'u Burundi turafise abantu atari bakeya to wona ko nkakarorero bagiye baravuga naho bigoye ureka kuja kwibarabara ukareka kuja ku maradio kuko ntibona hashika mu ntambara ntuje mu binyamakuru ntuhashika mu ntambara mugabo harya ku misozi uri nk'umuntu w'umushinga ntahe ukabona ibintu biri ko biraba canke tuvuge mu kazi ahukora canke mu rusenga ahusengera mu bantu muzinanye mugendana kwicara hamwe mukaganira naho muri abantu batanu batandatu ndugwe icyo mukaganira mutirega bige ibintu biri ko biraba si byiza ntimona ko naka ariko arenganya uwundi buhuru buhuru bikavuga buke ebirimo ingowa niko bakumenye abari ko bari cyane kuri kuravuga ayo majambo barashobora kugirira nabi mugabo ugiye bivuga buhoro 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 ara usanga nabandi byumvise mu nyuma ugasanga bamwe batanguye kuvuga bati erega abantu baratwumva baratubona mugingwane zozo ziriho nta muntu uvuga ngo ingowane umuntu azigira yari ko ravuga ibyiza
eka namusenyeri nta mwana Simoni mu kurangiza kino gice cya mbere aravuga ko kwiyamiriza abari ko barakora ikibi na cyane cyane yamarasa shushe ngo nko mu Burundi bitari ibintu byoroshye ngo kuko hari nababizize abandi mbere nabo ngo bagata bakomoka bagahunga izabo
oya n'ibyari byoroshye n'ibyari byoroshye kuko ndabona abantu benshi mbere bazizivyo sindo batonde kuko ari benshi cyane sinovuga bakuru gusa n'abantu bato bato bariho bagerageje kwamira hari ababizize ngukomeje kubivuga hari n'abandi batujijwe baravaho baba ari mu makaratiye ari ku mitumba bigira kuri ahandi aricyo bazira urumva rero ko bitari byoroshye mugabo nje ndibuka mwebwe abamenyesha makuru abavyamira ndazi ko barinze guhunga barahunze pe
dusesangure
ivyo byari byimviro byabihebeye imana ngira ngo kubabaza ntivyapfuye kuza gucyo gusa kuko mu minsi yahera mu Burundi turi mu Burundi baravuga ko kumbure ngira ngo amashengero yagize uruhara mu magume yagiye araba hano rero ijambo ni rwanyu ry'umwe wese ashobora kuba afise icyimviro ntaniganwe ijambo ku bwanyu ibibo babashikirije mu mashaka ko mfite icyo mubivuga ko canke musanzwe mu mashyira hamwe mu Burundi Burundi bwaragize amagume atandukanye mbega abantu batari muri iyo ngwano naho ahanini bakunda kuvuga ngo ari shimikiye ku moko abo bantu babagize uruhare uruhe bo babari bakwibwira uruhe ubwa mbere twanze turabe uruhare bo babaragize hari uruhare babaragize ubwo ariko gose
je nitwa Lauren Gahungu nkaba ndumunyabanga ashinzwe ibikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyarwanda akabanyoro mu Burundi tukaba tumaze imyaka 9 turiko turakora ari ishyirahamwe ryatanguye nyine mu bihe bigoye mu bihe by'amagume aho hari abantu bafungwa benshi bazira ingorane zo mu 2013 mugabo imbere yaho nashaka nabwiye yuko jendi mu bantu barongoye bamwe batwara bari batugenye kugira ngo duhagare ku bwicanyi ubwicanyi natwanze na cibitoke rero mpunze mva mu kinama ni kuvuga yuko ibyabaye byose uko abo baserukira amadini ngaho iwacu babivuze iyo migwi nivyo yari hari hariho imigwi y'abantu ubona ko ari abarorerezi adashobora kubaka kuvuga ijambo na rimwe kubera yuko ibibazo bwa mbere iyo migwi ndayisangamo abantu babiri no mu barorerezi harimo imigwi ibiri hariho imigwi y'abantu babona ko bo nyene atajamba ashobora gushikiriza yikengera ko yumva yuko ari muto hakaba n'iyindi migwi rero y'abarorerezi muga abona yuko yoshobora kuvuga mugabo arorera kubera yuko ashigikiye umugwi kanaka
muyirikiragwana
muyirikiragwana rero bamaze kwigabura no mu migwi y'abatutsi nuko byari bimeze muti rero none hariho abantu bubahuka bagasemera kugira ngo ubwicanyi buhagarare nivyo kubera ko ubwa mbere twihera ko kubera ko nibikorwa twakoze twabonye yuko mu mezi ane twari duhagaritse ubwicanyi muri ayo makaritie turabuze yuko atamuntu ashobora kwica uwundi imbonanya ivyo vyarakunze uti ivyo vyakunze gute ubwa mbere nuko n'igihe twabisaba n'igihe turiko turavuga tuti turabona yuko ubwicanyi bwabaye ndanse twarabona yuko ba mu bahutu ba mu batutsi atari bo bateye ingwano twarabona yuko ivyo vyose ivyo bariko barakora inyenda muvano atari bo bariko baragwa mu mporero ni navyo twababwira tuti mbega wiwe kujya mututsi ataco mupfa ujya muto ko ataco mupfa muri ko murafiki ushitse yo mu mugwi barakumva baravyumva neza mugo barashaka kugenda mu wundi mugwi uri mututsi uvuze mu batutsi bakagubira kuri cyitso yuko uri umugesera uri kurakorera abahutu umuhutu yiwahutse akabivuga yace yitwa ko ari cyitso c'abatutsi muri ico gihe rero hariho abatashobora kugira ingoga kugira ngo babandanye utabandanije rero aho muri uwo mugwi urimo ngaho abantu ntibashobora kuhaguma benshi barasanzara kubera ko baca bagira ubwoba bagaca bamara ariko barashacoba iminsi yose ni babandi rero naho yababona abantu bari ko arica umuntu yaca ari abahirya akumva ko amerewe nabi ni babandi yumvise ko bafata umuntu twebwe baca baza bamaze kumenya ubutegetsi dufise baca baza bakiruka tega hari umuntu bagire bice babahungu bagire bice umuntu nuko byari bimeze haba mu bwoko bwose niko byari biri
tukovuga ko abo bantu bari bihaye umugambi no vuga ko kutoteza abandi bashobora kubumvira cyangwa byari ibintu byaborohera
barabumvira mugabo cyane cyane babumvira ku gahato ku nguvu kubera yuko bababwira bati wowe ngaha turiko turafasha turiko turakorera ubwoko turiko turakorera ubwoko none ko turiko turakorera ubwoko reka tubamare abana bati wowe tureka tukikorera bijya twadufashije mugabo uri kubabwira uti izi njyane ejo byo muko muragira ntawe bizobashikana hariho ndetse n'amashyirahamwe akomeye baraza bakavuga bati twebwe tugire duhabuze ubwoko kanaka twihora wababuza ubwo nyine waca witwa kuri cyitso ndacana nabwiye ko jewe ubwanje narahatswe ibiheta abangabo kane umunsi umwe meje gutabara abantu barantera grenade aho rero nari mpejeje guhagarika abantu bari kuraterana amabuye mu gice cya ruguru abanyakinama n'abanyaci bitoke meje umwe wese amubwiye ati igizeyo bariya nawe igizeyo bariya ndabihejeje imanutse hacagira umwe ntera grenade kandi ndamubona ndamubonye ku mugoroba naramuhamagaye namubwiye nti wanyishe ategome none babandi none wabonye yuko nabuze inguvu canke ubona ko atanga inguvu canke nubwenge mfise bw'uko nokuyihora ntigende wabwire yuko ijya ntumbero atariyo amahoro umutuzo azoronka mu gitsi bitoke ari uko azoronka ari uko umunyakinama aronsa amahoro ko umunyakinama atazoronka amahoro amahoro mu gitsi bitoke ahungabanye twarashizeho n'isoko isoko rihuza abantu hamwe muri ca gihe ca ville morte iryo soko ryo ku buterenze tuba turarishyiraho kugira ngo abatutsi kubanza ko ngaha hari amezi nabi injya bazikura muri Bujumbura rirari bagaca hariya mu marambya bagazoca bazana kuri Kinyankonge akariho basumira hama abantu bamaze kumenya ko abahutu b'abatutsi bashobora kubahawanira bagasuma abo bantu baraje karabaye gasohoka bahuza
makoti
Je nitwa Pio Ntakarutimana nkaba ndi umunyeshuri muri kino kigo nane nafise akantu nshaka guterera ku vyerekere uruhara abo muyise abarorezi canke basi ndabibazwa mu gihe hari ngorane mu gihe hari ntambara mu gihe hari ubwicanyi bwinshi aho ndatanga guhera nuko cane cane yari ntambara y'abavukana imwe bita mu gifaransa guerre civile murazi uko iyo ntambara canke ubwo bwicanyi ubera mu gihugu kizwi canke mu kibano aho abantu baba aho abantu batuye aho abantu bafite n'imigenderanire eka aho abantu bafite nuvuga mbere uburaro n'uburamuko inyifatire y'abantu ingene igenda je nohera ku kijanye nuko abantu bareka kugira ico bakoze kubera ubwambe na mbere nkuko nabo ubwambe babishikirije babasanye babiri babishikiriza n'ukubera ibiri kubiraba ahanini baba bavyemera ico nacemera cyane naho aba bantu batagibwira intambara abayigize bavuye muri ico kibano nyene usanga ari abana babo usanga ari bene wabo usanga ari abantu bishuti ba bantu bashobora guhanurwa ba bantu bashobora kugira ico babwiye no kuvuga iko rero iyo bavuye ngaho naho bo batagiye muri iyo ntambara ivyo biko baragiye baba bavyumvamwo baba babishigikiye nkavuga nti uwo numugwi wa mbere ushobora gutuma abantu biyita basindabibazwa mugaya ntabari sindabibazwa ibiriko biraba yakora bikurikirana aba aryoherwa rimwe na rimwe ibintu bibaye muri ibuka nkahi wacu mu Burundi iyo bavuze bati bisha abantu hariya ikibazo ca mbere bazubaza mbega bajya bapfuye n'abahutu cyangwa bajya bapfuye n'abatutsi umuntu yagasha aryoherwa aravye ubwoko arimwo nimbya kuvyo ari ibintu byabaye undi mugwi wa kabiri wabo bantu muri kijya kibano turiko turavuga aho haduse iyo ntambara burya no ku musozi ku mutumba ku bucimbiri hariho abantu baserukira abandi hariho abantu hariho
indongo z'abantu hanuzwe ijambo babantu yahageza akantu kabagatameze neza umunyagihuye kubaza ngo mbega nifate gute ndabigenze gute haraho bibishikare ugasanga hari ubwicanyi bukomeye cyane ku buryo babantu bahanuzwe ijambo babantu binararibonye ugasanga nta jambo bagifise mbere bagira n'ico bavuze bakicwa novuga nti ni gihe usanga ubwicanyi bwarakomeye ku buryo nababandi bahanuzwe ijambo riske rihanuzwa abo bagizi ba nabi abo bicanyi ico kibano rero urumva ko kiba kigeze ahantu gikomeye cyane gose hamwe umuntu atubaho kuryogora aryogoye aca bizira ubundi mugwi wa gatatu novuga ko ari wo mugwi wa nyuma je waho ngeza birava ku gihe ico kibano abantu bakibamwo bageze mu kwanka ikibi no kuvuga kwanka karenganyo nk'ubu abonye akarenganyo kagigwa na mustante cyangwa kagigwa na chef de zone cyangwa uwo ari we wese akavuga ati oya ibi sivyo akuba akadoma ku rutoki mbere akavuga ati jewe ndabivuze bashaka binkwirikirana no kuvuga yuko rero usanga abantu iyo izo ngwaye zishitse hari abantu aca yinumira akitwa bisindabibazo naho vyo bimuraba muri iyo migwi rero yose novuga nti cyece nagira nshimikire ku mugwi wa kabiri n'umugwi wa gatatu kubijanye n'ubwoba hamwe no kutubahuka kuvuga ibintu iyo bitariko bigera neza buryo kibano giye gitera imbere igihugu giye gitera imbere nuko abantu bovira hasi bakanka ikibi bakanka akarenganyo kuko iyo mu kibano iyo vita societe haba amabi abantu bakanuma ico gihe ntigipfa giteye imbere ico kiyo ntigipfa giteye imbere ubu turabona ubwicanyi bwinshi bwabaye abantu gasanga aranumye ubu turumva hirya no hino uzawumva ngo hari umwana ukamera abantu kubekabenga baranuma no kuvuga iko dufise iyo hari kibana abantu batangura kwemera ikibi ico kibana kiba kigoho nico gituma rya abantu bomenyera umuntu akayigisha abantu bakamenyera yuko kuvuga ibintu biteye kwegera neza kwanka akarenganyo niyo nzira nziza ituma igihugu itera imbere ikambe n'abanyagihugu bashobora kubana mu mahoro
aho niho nageza nagomba kubaza akabazo kamwe mu Burundi nkuko Musenyeri yabivuze Simon Ntamwana yavuze ati hariho kumbure abazize ko bashaka gukingira abandi hariho ababise ngo inkingi z'ubuntu kuko twaragiye turavyumva mbega mu Burundi barabayeho vyaraboroheye niba warubize kuko turi mu Burundi tuvuga ibiri mu Burundi
burya umuntu yitegereje ingene izi ngoya zageze muri kino gihugu iwacu iyi migwi itatu nadondaguye hariho abantu naho ibihe byari bikomeye bahagurutse bakavuga bati ibi bintu sivyo hariho abantu benshi bose novuga uravye amabi yabaye muri kino gihugu mugari abantu bashigikije ibyimviro byabo byiza barabigendera mbere warubaho barakiza abantu bagiye bicwe hariho abantu bakize kubera abo bantu bukuri barabishize imbere hari n'ababizize hariho novuga n'abantu batari bake batotejwe bagatotezwa kubera banse yuko ico kibi kibandanye ikindi naco novuga nuko burya n'abantu babicanye hajya naho mu bantu batinya abantu bariko barica n'ivyo umuntu ariko yicira ateye ubwoba mugabo hagiye hagize umuntu bavuga ati oya ibyo sivyo twarabibonye harabasanga batwaye umuntu kumwicagira umuntu ahaguruka ati hagarika reka ibyo sivyo ukabona yuko mu abantu usanzwe uragize ubwoba ugasanga umuntu arakize mu Burundi rero byarabaye izo nkingi zaharaniye amahoro barahari
Teka kazi na munu Baraza gachiro Kikire mga munu Bararoku yubuzi Mabgaba gera miwe Mara kingi ababanga miwe Ehari ho Nababi zite Timo shima turazi Choma maze Turi ho Kuberi neza Yanyo mebge Ibi hef jose Tuwe mere
Nitwa Ntaye Beatrice nkaba nkora mu bushikiranganje bujeje agateka kazina muntu nkaba kandi narize muri rishure muri iki kigo mu mwaka uheze nagira ngo naje nterere iciyumviro kuri iki kibazo muri ko ni kibazo cashikiye Burundi turakizi twese ikibazo twibaza tuti abantu mbega byagenze gute mbega abantu bigenjeje gute muri izi ntambara twagize muri iyi myaka Naje rero nagira nshishikare mvuga kuri ibyo bariko baravuga babahejeje vuga nti harabaye imigwi myinshi muri ibi byago twagize ahajya ubwa mbere nkuko uyu mushinga ntayereje kubivuga ntakarutimana Pio ariko arabivuga intambara igwanwa n'abavukana n'intambara igoye cyane n'intambara itavuka umunsi umwe n'intambara imara igihe kinini kugira ngo abantu bazoshike aho batane mu mitwe biba byarabaye umwanya munini cyane rero akantu karavuka gatoyi buhoro 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 abantu bakabijamwo bakaja muri ico cyumviro cuko uwundi mugwi uri mubi bamwe bagatangura icyumviro cuko urya mugwi ari mubi bakagihanahana mu mugwi wabo gushikaho benshi cyane bacumva cyo kimwe bakabona ko uwundi mugwi ariho ari mubi nico gituma rero ucusanga igihe kimwe hate bakabingwanu bakagwana ari benshi cyane bakagwana gose nukuvuga yuko hari benshi cyane baba bumva yuko umugwe umwe uwundi ari wo ntambamye yawo rero muri abo abumva bahuitse ibyumviro cyane nukuvuga yuko ababa basigaye badasangiye ibyumviro baba ari bake cyane ugereranije n'abo bari kubaragwana baba ari bake cyane kandi nabo nuwo mugugira kabiri nuvuga kutiyerekana so kuvuga ko nabo nyene batabahuje ibyumviro nkuko ntagarutse imana pe ari ko arabivuga nabo nyene hajya naba taba basiruka muri iyo ngwano hari naba bashigikiye iyo ngwano bashigikiye ibyo byumviro mugabo akavuga bati nje ujyanye ninaka ninaka nakore ndamushigikiye naje imbere ugasanga rya ranumye mugabo mu byukuri ntiyabayise ndabibazwa arabibazwa kuko aranabishigikira mu mpisho hakabana kandi kagwe gato cyane kagira gatatu je uko ndavyibaza kabantu rero batabishigikiye na gato mugabo rero bari bake cyane kubujyo rero batinya bo nibo bafise ubwo babwisha cyane bwo kugira icyumviro baseruye kuko bagira batabo bajya abandi baratwica mu mugu wacu ntidusangiye ibyumviro baranyica banyita icitso sishora guseruka ntibikunda nina seruka kandi no muri uriya mugwe kandi bobo barandigata nkaka kanya bobo nta mwanya nta hunja abo rero nibo biswe mu byukuri no kwitabasi ndabibazwa bashaka kuvuga mugabo barafise ubwoba cyane kuko nibake cyane muri abo rero niho usanga havuyemo umwe hariya hirya no hino nibo babusanga muri iki gihugu turiko turarondera ngo mbega ba bantu bakingiye kebaba bandi ni bande ugasanga mu miliyoni zitandatu dutoye abantu igihumbi ibihumbi bibiri n'abantu bake cyane rero nk'uko umushinga ntayo ariko arabivuga kandi ni naco gituma ucusanga nko muri iki gihugu cacu bibyabaye uku abatari bashigikiye abafise ibyumviro by'ukubona neza yuko n'ukuri badashigikiye ngo bana ari bake cyane ku buryo ucusanga mu barundi twaramaze kumenyera yuko ikibi ari cyo gisanzwe ugasanga nta numwe akibona ko ikibi ari kibi ugasanga ubusuma bwariraye bagaca bitwa basinda bibazo ugasanga ucamanza gwarabaye nabi byabaye basinda bibazo byose byabaye uko byagiye uko ugashusanga igihugu n'ukuri mu byukuri cagiye mu manga kubera abantu benshi babaye basinda bibazo
mbega muri abo bantu nyene wavuze bati uti ni bake bari kurushi baba badashyigikiye ubwo bwicanyi batari mu n'uyu muri kiricana ibishitse bakarukura mu kanwa bakavuga hari icyo bishobora kumara kuri abo bantu baba ariko baricana cyangwa ariko bagira ubundi bugizi bwa nabi
uje nibaze ko bishobora kukimara gose birashobora kukimara gose kuko burya uwamiye naho iyo bakijije umuntu umwe canke babiri biba ari ikintu gikomeye cyane biba ari ikintu gikomeye gose kandi ni ibintu bizovugwa no mu nyuma iyo aba ari nk'uko ubu turiko turarondera ibintu byiza byabaye muri ibi bihe nk'ibyo ni ibintu byotubera akarorero kugira ngo n'abandi no mu nyuma bagire bati harabaye abashinga ntaye muri iki gihugu baseruka rukambye naho bushaka bakazira ubuzima bwabo bukahasigara ibyo ni ibintu by'akarorero keza cyane nibaza yuko byugira ingaruka nziza muba mugwaruka ruriko ruraruka bakamenya yuko hariho abantu bashobora kuvuga ukuri naho bashobora kukuzira
bafise umutima w'ubuntu ubuntu burangikire mwa muntu ibihe byose uwo mutima uraza umutima ubugwa neza tomera nkabo ndirimbo no musi bahagurutse kugwanya akarenganyo bigoye
Jewe nitwa Bitsure Jane kaba niga muri kino kigo vyinshi ahanini abavuze imbere yanje babivuze mugabo nari mfise ivyimbiro bike yanterera akambere nashaka gushigikira musenyeri Bucunyori yavuze ati muri iki gihe camagume hariho ababaye barorerezi kumvo yavuze imvo zibiri hariho ababaye barorerezi kubera ubwoba bagira bati jewe no vuga bariya kubera ingufu bafise nomeregwa nabi canke abaturi kumwe kuko mu bisanzwe tubishize mu migwi ibyo by'abarorizi amagume twagize yarahagaze cyane cyane ku bwoko cyane cyane ubwoko bw'abahutu n'abatutsi nk'uko abandi babivuze iby'imigambwe byagiye kwibonekeza buke buke ahanini byari bishingiye ku moko bamwe rero bari mu mugwe w'abatutsi abandi babahutu hamugasanga barashigikiranye Musenyeri rero ati babigira baraba barorezi kubera ubwo babibaza ati nimba ari umututsi ati ninagira ico mvuga abatutsi biwacu banyita umuhemu nimba ari abamuhutu akavuga ati abahutu biwacu banyita bahemu uwo rero umuntu agasanga aragumanya ubwoba abaye ngaho agumya arorera ataca ari bukore mu wundi mugwi ntuno wabantu barorera kubera badashobora kubona ico bogira akagira ati jewe uko ndi ni nguvu mfise ni iki ntaco novuga nico novuga ntaho coshika co nzanira amarere gusa jewe rero nagira nti uwundi mugwi wa gatatu nuwa abantu baba bafise inyungu baragira bati inge twihorere bibandanye uku bibandanye biyangara nibava muri no quartier tuzogenda du muribuka ibintu bagira byo gusagata byo kugira amabolo ati niyava ngaha nimba ari mu kamenge niyava tuzokwenda dukure kujya mwango irya grillage nihaba ari mu nyakabiga canke mu ngagara nibagenda turadutora ibintu ze byabo aho ni ku banyagihugu n'abanyapolitike naho nyene twoshobora kutora abantu bagira ati reke ngwani bandanye iki kibanza ndimwo sinokivamwo vuba kuko turacafise ibi bidusamaje vy'ingwano ntavyo hinduka muri politiki hanyuma ikindi cimvira ndashaka kuvuga ni cerekeye ingene vyagenda hariho ukundi kuntu jewe nagire mvuge nanje ndavyaho narindi mu gihosha ahegamiye rirari ingene twa ivyo nashoboye gutahuramo ivyo narangiye nabibonye hariho rero turetse ivyo gushigikirana mu bwoko sinzi ko umuntu yobishira mu bwoko twebwe rero ndavyaho twari turi mu gihosha hariho uwo mugwi nogira imigwi ibiri twebwe rero byarashika ico gihe ndaza kubivuga mu nyoma ingene mushize hamwe muka binkingi z'ubuntu mwa inkingi z'umuntu zikaboneka muka mugashira hamwe mukabona ko mutegereza guproteja
gukingira
gukingiranira kugira mubeho kuri fo kwikunda ni ukwikunda kugira ubone ko utegereza kubaho kuguma aho hantu mugabo ukahaguma ashobeye kuhaguma hanyuma rero ngize nti hari habakingira abafashe ibigwanisho haragera nk'igihe hageze umunsi wo gutera ukazibona abanyagihugu barashungurutse bavuye mu nyambu nko mu masaha nka saa kumi canke saa sita mugabo wamubaza uti mbega ko muwuje muhunze n'ibikingwe ka ngo nta na kimwe akihorera akabandanya bashaka twari abafataga gusaba indaro ukayimuha ati uno munsi n'uyu na jewe ndashobora kuba nikoreye intureka ngiye uwundi munsi petetre imana izobona ivyo nakoze nanje impindaro nico navuze nti umuntu yobigira kubera yikunda nawe nyine
Inyanduruko.
Mu majambo make rero nagira nti hariho abantu baba abarorezi kubera ataco bashoboye gushikako. Hari n'abandi baba yabarorezi kubera bemera nkuko Pio Ntakaruta Imana yivuze ati kubera bavyemera baba ivyiyumvira baba ariko barakora ivyo bibi babashigikiye. Rero ivyo byose nkavuga nti ahanini vyavuye kukugene hariho abantu bahavuye bakitanga bakabona ko hakenewe ko bakingira aho hantu baba
twavuga ko ari babarorerezi bahagurutse bakagira ijambo
barabarorerezi kuko nabo nyine ntibari bafashe ibigwanisho bari abantu iyo ngwano nabo nyine ibabangamiye barabarorerezi mu majambo make hanyuma rero je nkagira mu bisanzwe byuko kwica mu mice ni ukubera twari twataye ubuntu tuba twataye ubuntu tugacika nk'ibikoko gushika naho bagaragura umuntu ubona ugahora ntuna mu ukingire ntunagira iki hanyuma rero n'ukwikunda aho ntubucikunda or ifoko mu bisanzwe dutegereza kwikunda mugabo kwikunda ukamenya ko ujya wundi uko wikunda uko kundi ushaka kumera n'uwo wundi ariko hakeneye kumera
murakoze duhava tusana barangiza ikiganiro ariko nagomba ndababaze turacyari mu Burundi nyine tugwe mu Burundi baracyumugani ngo ahari abantu aha mu runtu runtu no mu Burundi naho turiko turava mu magume tubona ko asa nari karagabanuka abavukana ibirira yaga n'ejo cyangwa hirya y'ejo rirashobora kuyaga nk'uko vyashyitse mbega none nk'abarundi umunsi duhiriwe duhishyije hano benshi muri mwebwe mwanonose ivyo gutatura amatati bidaciye mu ntambara mbega none bishitse igihugu kikaba kiri mu ngwano abantu batari mu iyo ngwano uruhara botegereza kugira n'uruhe kugira ngo iyo ntambara kumbure mu Burundi yaramaze imyaka 12 cyangwa yararandiriye vyo kinda gute kugira ngo iyo ntambara irangiye ningoga abo bantu batari mu yongwano bashobora kurukura mu kanwa bakubaka bakavuga kandi naho biba bigoye
Jeanne Twambo ni Pierre Claver nabandi mwishira hamwe cy'agatakazi na munaka bapfunzwe APRODH Uvuze ati duhere duhishije ati mbere igihugu cyoje mu ngwano erwa no igihugu kiracyari mu ngwano nturabire kurera birangaho haruguru urabire ibubanza urabire mu cibitoki bakubwira ko imitwe y'abantu iri gwacibwa bakubwira ko abanyagihugu ngaho birirwa baratikira bataza babisha baribo muri icyo gihe rero rewe yarakantu gatano agomba gushikiriza imbere yuko nishuri cyo kibazo cyawe mfatiye ku byo mwavuze twari tuje kuhanahana kw'ibyiyumviro n'umunsi uruhara abantu batari mu ngwano reka ngaha mu Burundi n'ukuri nimugire ngo hari ingwano zahabaye ingwano nyangwano reka je novuga gusa yuko habaye ubwicanye ingwano rero nyangwano yaje ryari aho niho nshangaruka rero nje mvuga uruhara abantu batari mu ngwano bagira kuva muri 1995 niho haba ingwano kuko hoho haraboneka abantu bagwana none abo bantu nabo batari mu ngwano uruhara rwabo nturuhe nukura abantu batafise uruhara mu ngwano uruhara rwabo nabantu bigorewe nabantu bicwa nabantu bapfungwa aho rero niyo ncangira nti nukuri abanyagihugu abantu batari mu ngwano uruhara rwabo ntako bari kugira nuno munsi ntako bashobora kugira nukuri jewe bamwe bamwe bafashwe na banabegere bakambwira ati none mwagomba nkora iki jewe urya a numu FNL urya numu soda umu FNL amubwira ngo kiriki nzanira amazi jewe ndayavoma n'ukuri ni nka yavoma agendanyishe umu soda araza ati ntwarira ibi ntabitwaye aranyica none jewe ntari mu ngwano wumva uruhara rwanje ariruwe n'ukuri akagira ubwo nogira mugabo rero tugarutse ku byo bamwe bamwe bavuze ego harabaye abarundi b'umutima abantu b'umutima bashobora gukingira abandi mbere no kubaburira bakababurira ati wewe ntugume ngaha jewe ndibuka mu bwicanyi bwabaye muri 1972 hari abanyeshuri b'abatutsi baje ku ishuri baragira ati saa cenda ntihagire umunyeshuri n'umwe agaruka ngaha w'umuhutu abatavyumvise bagarutse bose bararimaguwe barapfuye mugabo abandi barakize kubera abo baje kubavurira nta muhutu n'umwe yasubiye ku ishuri icyo gihe kuko bari bazi yuko baza kubatora bakabica murumva nk'abo abantu b'umutima baracyariho uje wundi muri 1993 abantu n'ukuri hariho abanyegeje abantu barabwira ati w'intuje hariya w'intuje hariya ntujeho imbere ni ukubera ko akarorero jewe mama baramunyegeje ati umukecuru ntimumwice baramuburiye ati ukaje harya barakwica mugabo mu nyuma yarahagiye yaragize ati je ntandi nohungira reka mpungire mu bwoko bw'iwacu hariya naho ni najayo ntawe ntabara aragenda mugabo bari bamuburiye amaherezo arapfa mugabo urumva rero yuko hariho abantu n'ukuri w'umutima bagira bati reka ntabare naka reka mbwire naka yuko aha hantu hatagenderwa kugira mukize je mbandavye nk'uko twicaye ngaha jewe abantu bose nabonye kwatari hamwe bavuga ati hariho akagwi k'abantu bari bageneye kwica abandi barorera abandi bakagira ubwoba kuko ntako bari bafise bagira n'ukuri nko mu makariti y'abamwe batutsi nta mututsi ashobora kuvuga ati ntimuje kugira bijya bajya abana b'amaraso ashushe barakwica mu Kamenge ngiyeyo nkabwira abantu nti ntugire ibi n'ukuri umuntu akaba yari kugaruka nicyo gituma rero hariho abantu bari bateguye ibintu kugira ubirenze ko nawe ucugenda je mfatira akaroro mfatire nk'uko ari kubacamanza n'ukuri abacamanza batashaka no guca imanza neza abavoka batashaka kuburana imanza mugabo mumbwire nk'umwavoka babwira ati wewe ukabuza kuburana waza gwanaka urapfa nta gisivya kandi yarapfa none yagira gute urumva rero nawe urafise umutima bashagoba kuko ubuzima buragoye jeje nzeye sinzi umuntu yanteye inkuru ati haje umusazi mu isengero bari kubarasenga padri ariko arasoma misa atashafata umupanga ashira hejuru ati ninde yemera imana umukirisi umwe yagiye ati je imana ndayemera acaramuresura hamaja asubirayo ati ninde yemera imana abandi bakirisi ngo padri wemera imana padri nawe ngo mbe ngo hamuvuga je umuntu nimwe kuvuga ngo ninje nabazanye ngaha murumva rero yuko ubuzima bugoye no ku bandi bantu rero niko byagenda n'ukuri hari abantu benshi b'umutima bari bafise ikigongwe mugabo babura aho babica n'ubu biriho urumva rero ibyo ngaha mu Burundi n'ukuri biracyagoye nayo uruhara rw'umuntu atari mu ngwano n'abantu bigorewe uruhara rwabo bari kurugira neza mugabo wobo amabaca bashikira no kwicwa no gupfungwa no bugenda murabe abantu bafunzwe bo muri FNL atacyo na kimwe bakoze
ariko na guciriyemo wowe uri mu bantu bagwanira gatya kazina muntu ngira ngo twovuga tuti sinzi ko no banakubeshye cyangwa ndakubeshye ubu utagiye mu ngwano cyangwa utari mu ngwano mbega none abarundi bo kwifata gute ari nk'igihe ingwano isuye kwaduka nka wowe nyene
igihe
ihora cyanke byo genda gute
kenshi umuntu aburahaca je no kubwira ngitu ubwicanye bwakoze cyane muri 93 n'ukuri abantu batabuze aho bavugira eka mze mwarumvise nk'igihe Minani yavugira igwanda yaravuze ati mwebwe murahagara abagabo ntibabagire ko muri 72 abantu baravyumvise ati baratwica none ntihagira umuntu aza kudukoma koma wowe urashobora kwiyumvira icyumviro nk'ubuje n'ukuri umuntu yo kwiyumvira ati ingwano none wa nk'ubuje no naho twoba tudasangiye ubwoko n'ukuri no bona umuntu agira ati ngiye kwica naka je nkabirenza kuruho rw'amazi canke sinda muvuge no banabuja honje benshi rero barabishaka ati reka ibintu tubireke dukingirane gucya mugabo bakabura uko bagira n'ubu nibatangure ngo uru ruharaje bene ugira nk'ubu muri iki gihe nama navuze uko mfisa mvugira na leta nama nayibwiye n'abaparipudefeneri nama nababwiye
biroroshye
abo bantu bariko baricwa bazoja kugahanga kabo none ubu umwe wenyene yovuga ati ndahagaritse ingwano irahagarara muri 2022 ingwano kugira hagarare premier ministre Nyamoya yagiye kuri stade avuga ijambo rimwe ryonyene ingwano yacihagara nta bantu basubiriye gupfa urumva rero uwo hejuru atagize ati iki byose wewe ntahuca uri mutoya ubwo mutotezwa
gahungu Laurenti nawe afite cyashikiriza ahanini ubu tugeze novuga nti gukinga musanzwe muri mu bagwanya gatya kazina muntu ngira ngo nivyo gukinga matati mwa binonosoye cyanke kuyatatura bidakiye mu ntambara vyo genda gute ari nk'igihe vyo subira kwaduka
murakoze imisi yose kugira ngo ugire ijamushikirije yumvigwe nuko ubwa mbere ubanza kumenya ikiringo urimwo kuvuga uti jewe ndabona ko nitandukanya naba naba kubera imvo ininiye ari uteza kwitandukanya n'abahe nabo mu ngwano yari yose uko iyi migwi twabonye y'abarorerezi n'ubuho kwaduka ingwano iyo migwi yosubira kubaho kwa kundi nyene no kuvuga mu barorerezi haca havamo abantu bafise ubwoba batubaka kuvuga haca haba basi ndabibazwa babirabira kuri mbwa atabwoba bafise kubera yuko bashigike ibiriko biraba mugabo badashaka kuyerekana hakaba n'abandi babitunganya kubera ko urumva mu migwi y'abarorezi bari kumwe kubera ko twabibonye abantu yoheje gukora icaha ku mugoroba bazubona bari ko barabasororera ni ukuvuga ko hari ababishima ivyo rero umuntu usanzwe ufise umutima w'ikigongwe no guhorana hagati y'akazi na muntu iyo migwi nishobora kuyijamwo uritandukanya ugacubonera uwundi mugwi nawe wo kugira ngo ukore ugufasha kugira ngo ivyo bintu bihagarare
kugira ngo bihagarare nyine nivyo shaka ko kumbure ubwira bariko barakumviriza nibi ivyo bintu
kugira ngo bihagarare bwa mbere no kurinda ukamwira uti jewe ngire ndabivuge mu kugira ubitore rero urabanza ukerekana neza ubanza gusigurira abantu ingaruka mbi ziyo ngwano ushitse ngaho rero uwumva n'inyigisho utangura gutanga kuko hose ziba inyigisho guhuza abantu n'abandi ukarinda hanyuma muri icyo gihe rero umaze kuronka kuko ntore n'ubu hariho abantu bakubwira bati mbega twokora iki igituma ndabikubwiye n'ibintu twabonye twibone byatubaye ko n'ingene twigenje muri aya magume aheze kugira ngo n'abantu bubahuke baje hamwe ntibasubire ku kwicana nuko twaraja mu migu uja mu mugu ukamubwira uti iyo si inyungu zawe ziri ukereka ujya muntu ari mu ngwano ukamwereka inyungu ziwe aho ziri kuko hari inyungu ziri kubiri hari inyungu zibiri hari ababona yuko ariko akokeje cyangwa atari amafaranga inyungu yiwe abayiroza kuko hejuru aba yamaze kwerekana yuko hasi aho turi batuzi ariko baricana iyo ni inyungu kuri we
harono undi avuga ati jewe ngamba ngaha muri quartier inyungu yanje nuko abantu bokumvikana akaba umutekano kugira ngo mbandanye mba hahandi abantu babandanye bisambura ko nk'impene iyo nyungu tumaze kwitahura twarayitahuje nabandi kandi birakunda no kwa karorero mu 2001 igihe batera amabombe ha ingwani komeye cyane yaru hasha kije gihe abanyagihugu ya misore ya kera twarabujije baraje bavuga bati none ibi bibaye twogira gute mudufashije iki nababwiye nti ntihagire umuntu numwe mukorako ntihagire umuntu numwe mukorako kubera ko irarondera umuntu n'umututsi muri kino gihe mwabonye ko naba FNL binjiye ico gihe bari kumwe na Sendere bakorera hamwe FNL FDD barinje ushaka kujya gatandatu mu cibitoke mugabo nta musivile numwe bakoze ko ntanabwiye nti mwabonye n'ivyo namwe ntihagire umusivile yinjira mu wundi abantu nimubareke abariko barahunga bahungira ngaha mubareke bahungire hanyuma abafisi ibigwanisho bagwane n'ivyahera muzoheza musubira inyuma atangurane zibaye nubu niko byoteza kugenda nubu habingwa ucuraba abantu ubone yuko uwo mutima umaze gutera imbere w'ukugwanira abandi mukaja hamwe mukagira urunani mukavuga muti duhagarike ubwicanyi kandi birakunda nuza kuraba muri aba banyabwoba nuza kuraba muri aba sinda ibatu eka nabo bakokeza ntibaza gukuraba kubera yuko bavuga bati ujya muntu ntidushobora kumutuma ntidushobora kumutumbeye kuko ntiyovyemera kandi abo rero abantu baragwiriye
inyanduruko n'ikiganiro cyama gishimikiye kukumenya intandaro y'amagume intandaro y'ubwicanyi amagume ashobora gushikana ku bwicanyi imbere bw'ikivunga
nacyo gituma rero aha dufite uburorero bwinshi cyane tutohereza ngaha nashaka kubabwira ko tujya nkingi z'ubuntu batoye ni bake jewe ubwanje nagire mbe uwa mbere kubera 1993
baragukingiye
barankingiye imisore y'abahutu yo muri bukirasazi niyo yankingiye niyo yankingiye baca bagira koridoro gutya kuko icyo gihe abagizi ba nabi abanyakinama siho bajya gutera mu bukirasazi kuko bibaza bati barashobora kubamenya haza abanyamutakuru n'abanyakamenge muri icyo gihe baca bavuga ati uyu muntu siwe muherako kuko uwa mbere yatanga guhera muri mbere ya Bujumbura ni umuntu yari mu bukirasazi yapfuye isaha 8:45 yapfuye tubona gutya nico gituma rero ubwo rugamba n'ugamba abantu bose bategereza kumva bavuga bati hadutse ibi ni ukubanza ukaraba abo bantu bavyadukanye inyungu zabo umaze kumenya inyungu zabo ukabona yuko inyungu zabo zitandukanye n'izabo uraheza ukagwana urugamba rumeze neza kandi rwumvikana ukaronka n'abandi bagufasha ukubereka neza yuko inyungu zabo zitari mu kwica mwene wabo zitari mu kwica urubaye kanaka kuko atacubaheza bapfa hajya mwumva abantu bati harabaye amahoro mu makartier haba hari uburoro bwinshi jewe naraherekeje abantu amezi ane mu gitondo no ku mugoroba mu gitondo ku mugoroba mu gitondo ku mugoroba gushika mu bari basigaye banyita kaporale ayo mezi ane aheze yaheze abantu bamaze kumvikana basigaye bijana bamaze kumenyerana ko bavuga bati uyu munyakinama ariko arajabuka mu cibitoke wamuherekeje ameza ya a bajya gukora waca uvuga uti ibi bintu umuntu ariko arakora nuri uko yabikora wowe uko yabikorera Imana uvuga uti abantu nibumvikane kandi niyo nyanduruko abantu baheje barumvikana hari amashyirahamwe yo kumvikanisha abandi turabigira dukireye amashyirahamwe nizo nguvu twaje tubona kuko nibwo buryo twari dufise kugira ngo ndwanire amahoro aho twaba turi n'ubu rero niyo ngendo umuntu yokurikiza
ego murakoze njewe nagomba nsabe ngira ngo ni ikibazo kugira ngo abiturangiza umufasoni ntahe Petero Karave yavuze ati iyo nk'abategetsi bubahutse bakavuga ibintu birashobora kujya mu buryo nawe asanzwe ngira ngo ari muri leta ari mu butegetsi mbega byogenda gute bishyitse bugira uruharuhe kugira ngo amagume ahagarare hakiri kare abantu batabashyigikiye
urakoze simvuga serukira leta ubunye nibaza ko natumiwe
ntimuserukira leta mbwa musanzwe mwikoramo
Je nagira ntangi cyumviro ci wanje n'ukuri naje nagira nshigikire ibyo umushinga ntahe gahunga yaje kuvuga kugira ngo intambara ihagarare nibaza yuko umuntu yumva ko afise n'ukuri ubushinga ntahe yumva yuko adashigikira intambara nibaza yuko urugamba rwa mbere yogira cyangwa ikorwa ca mbere yokora n'ukuraba abo barufadukanye kuko nkuko mbona impa yabivuze hajya nta muntu yifasha urugamba ntago yoshobora mu rugamba mwenugo mu ngwano mwene nta muntu n'umuyishobotsa urugamba mwenugo onye ategeze gufadikanya n'abandi abo bantu rero abatora gute abo bantu je nibaza yuko biva ku ngwano yariyo boko turiko dufatira ku ngwano y'i Burundi ni ngwano mu by'ukuri yabaye hagati y'abahutu n'abatutsi jewe nkibaza nti mu kuzimya iyo ntambara nta mututsi wenyine ashobora kuzimya intambara nta mutu wenyine ashobora kuzimya intambara nkagira nti hariho abantu muri ubwo bwoko ko ari bubiri baba bafise uwo mutima wo kuzimya rero igihuwa ca mbere ni ukuraba mufadikanya mu bwoko bwose kugira ngo muvuge ururimi wemerwa na bose kuko ugiye kuvuga uri umututsi uja kubwira abatutsi ngo reka reka iyo ntambara reka kugwana n'abariya baca kwita kuri waguzwe n'abariya niko bigenda no mu buntuze rero nkibaza nti no kuraba muri iyo migwi yose abashigikiye urwo rugamba rwo kugwanya iyo ntambara abahutu n'abatutsi mukaja hamwe mumaze kuja hamwe muca mugira ingufu kuko muri benshi muragira aho mushika hanyuma icyo biwa ca mbere giheze ca kabiri no kuraba bande muja kubwira yuko iyo ntambara atacimaze nkuko mushinga nta imbono impa yabivuze hariho abantu baba aribo batwara iyo ntambara hariho abantu abari bo bakokeza bavuga bati genda hariye genda hari hariho abantu babategeka intambara nabo batabari ko baragwana mugabo bataboneka bakokeza intambara abo rero nibo muca muja kuraba ubwambeje ko ndavyimvira mukabwira muti ariko ibintu n'ukuri muri ko murakora sivyo na gatoyi kuko iyi ngwana imeze kunuku kandi ingaruka yayo izobiyi rero nkagira nti nugufatikanya urwo rugamba ni bikorwa bibiri kuraba mu rufadikanya ubwa mbere kuja gutwara ijambo nabo murishira baribo kuko mugiye gushira ba bantu basinda bibazwa hahandi ntacu bazomara ntacu bazopfa bamaze kandi baseruka mugabo nukumenya ba bandi batuma abantu bagwana akabare muja kuraba ubwa mbere hanyuma no munsi mukaza muzi rero muza murakurikiza mwumvisha abanyagihugu bari munsi canke abo batumwa abo bari kuntu zenye mubereka ingaruka mbi ishobora kuba kwiyo ntambara nico nibaza yuko jewe niyo nterero nari mfise murakoze
incuti bagenzi mwari muteze amatwi kino kiganiro inyanduruko cuno munsi aha niho kigarukiye reka tuyutse yuko twabonye uruhara abo twisabarorerezi bafise mu bihe bigoye baba abari mu migwi ishamiranye canke baba abari hanze y'iyo migwi twanabonye kandi kukwihorera kwabo gutuma abagizi ba nabi bagira inguvu mbere bakibaza ko ivyo bakora bishigikiwe kandi vyemewe twabonye kandi ko kwigira sinda bibazwa kwa bamwe gutuma abandi nabo nyene bashobora guca binumira ariko tuzi ko iyo bemera bakiyamiriza ibikorwa byo gucyozanya byo gutesha agaciro abandi hamwe n'ubugizi bwa nabi bishobora gutuma abagizi ba nabi bikubita gashi bagaheba ibyo bariko barakora kwitanga abagizi ba nabi bituma bihanura bakabona ko ibyo bagiye gukora atari byiza iyo rero abarorezi bavuze hakiri kare bituma ububisha bugabanuka
uko barorerezi biyamiriza mabi hakiri kare bituma abageramiwe babona ko bashigikiwe kandi babona ko bari kumwe n'abandi byumvikana rero ko kuvuga hakiri kare bituma byoroha kwiyamiriza kabi katarakomera mu kiganiro cy'uno munsi twabonye kandi ko hari abantu binumira kuko batinyira ubuzima bwabo ariko hariho n'abandi bashima guhora kubera ataco babona bashobora guhora bikaba umuti ugabanura ububabare bwabo iki kiganiro cyari gishimikiye mu kugabisha abagizi ba nabi abarorerezi eka mbere n'abageramiwe ko ari ibintu bibi cyane iyo atana kime gikozwe hari amagume nko gukumira cyangwa gukubagura umugwi kanaka ivyo iyo bitabaye twabonye uko abagizi ba nabi baca biyumvira ko bari mu nzira nziza bagaca bakomeza ububisha bigatuma inguvu ziba nyinshi ku buryo mbere biteba bikagora guhagarika ubwo bubisha
turashimiye batumire twari turi kumwe turashimiye kandi n'abanyeshuri biga muri kino kigo cya Cher UNESCO hamwe n'icyo kigo nyine aho twagiriye kino kiganiro abayizi batumwa nayo hamwe na telefoni Habonimana ni twebwe twabashikirije kino kiganiro mutegurirwa na Radio La Benevolencia hamwe na Radio Isanganiro tukaba tuyifurije umwumvikano mu banyu no muzanyu naho ubutaha
Inyanduruko
mwari mwagiteguriwe kandi mukagishikirizwa na Radio Isanganiro ifadikanije na Radio La Benevolencia naho ubutaha